Eri nirgir ya Amerika. Radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukijeho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Aha muri site ya Muhanga ngwaje fise zerekeye iki kibazo cha sever abandi baratoyi twebwe dusanga mu konseye atutwara. Yatoye umudamu wiwe
uwo numwe abaturage batuye muri site yabateshejwe izabo ya Muhanga iri muri commune Muhanga mu Burundi avuga kwishyirwaho ryushinzwe kwegeranya ibirego mu murwi sever ushinzwe gukora amaperereza ku mabi yabaye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, waramutse neza.
Mwaramutse Eugenia. Tuyahere kuyavuga ku Rwanda. Abenshi mu Banyarwanda bahungiye muri Congo Brazzaville bashikiriza ko batarota basubira mu gihugu cy'amavukiro mu Rwanda. Ibyo babivuze mu gihe amareta ya Congo n'u Rwanda bafatikanije na HCR bariko barakorana kugira itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 uyu mwaka w'2017 bazobe batahutse. Inyuma yaho ntibazoba bacitwa impunzi muri ico gihugu. Umukuru wa HCR mu buraruko bwa Congo Brazzaville Mohamed Nafion avuga ko biteguye gutahukana abavyifuza bose, ariko izo mpunzi zo zivuga ko zifuza kuba mu mahoro aho bari ari mpunzi aho gusubira mu Rwanda. Bati ntibumva ukuntu leta y'u Rwanda yifuza kubatahukana ari nayo yabasanze mu mashamba yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kubagandagurirayo. Benshi muri izo mpunzi baramaze gushinga imizi muri ico gihugu cya Congo Brazzaville kandi bafise ibikorwa bakora byo kwiteza imbere. Aya makuru tuyakesha umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri serivisi y'Igifaransa akorera muri ico gihugu cya Congo Brazzaville Nguela Ngusu. Abasirikare b'Ufaransa batangaje ejo ku munsi w'Imana ko bishe abarwanyi barenga 20 muri Mali hafi y'urubibe na Burkina Faso. Abategetsi ba gisirikare b'Ufaransa hamwe n'abavyiboneye bavuga ko ico gitero cyakozwe n'indege hamwe n'abasirikare barwanira ku butaka mu ishyamba ryo mu ntara ya Sahel. Abasirikare b'Abafaransa barenga 3,500 nibo bari mu bihugu vya Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania na Nigeria aho bariko barwanya intagondwa z'abayisilamu. Mali carongereje ku mezi 6 ibihe nk'ivy'igihugu kiri mu ntambara mu gihe kiriko kirarwanya barwanyi bagendera ku vyiyumviro vya Al-Qaida barwanira mu buraruko hamwe n'intagondwa zitera ziva mu gihugu cya Burkina Faso mu bumanuko. Indongozi z'abayisilamu n'abakristo bari bakoraniye muri Misiri mu nama mpuzamakungu y'amahoro muri indwi irangiye baramiriye kure abakora iterabwoba bikitse inyuma y'idini. Papa Francisco mu rugendo rw'amasaha 27 yamaze muri ico gihugu yaraharonkiye akaryo ko kugira ico ashikirije muri iyo nama, aho yabwiye abo bakuru b'amadini ko bafise uruhara runini mu kwigisha amahoro. Ako kamo ko guharanira amahoro gatewe mu gihe leta ya Misiri igeramiwe n'ibikorwa by'iterabwoba bitera byiyongera mu izinga rya Sinai. Imihari itari mike y'abarwanyi iri mwiyitirira umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu niyigenzura ikirere kitari gito cy'intara ya Sinai ihana urubibe n'intara ya Gaza na Isirayeli kandi ifise intwaro yisangije. Hano muri Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa 6 yaratumiye mugenzi wiwe wa Philippine Rodrigo Duterte kuzogendera Amerika. Mu gihe amakungu yamiriza Duterte ku bwicanyi akorera abadandaza ibiyayuramutwe mu gihugu ciwe, ibiro vya Perezida hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byisigura bivuga ko ivyo ari bito ugereranije no kwiyegereza abagenzi mu karere ka Aziya bumva kumwe ikibazo ca Korea ya Ruguru. ivyo biro bibandanya bivuga ko kuba abantu baba beza canke babi sivyo biza imbere igikomeye nuko twumva kumwe ibiriko bibera mu gihugu ca Korea ya ruguru ni mu gihe mwaka uheze Ban Ki-moon yahoze arongoye ONU yavuze ko Duterte akora ubwicanyi ndengerabutungane kandi abangamiye ubuzima bwa kiremwa muntu ahamaze kwirahira abarenga 600,000 bagirizwa kudandaza ibiyayura mutwe muri ico gihugu tukiri kuri Amerika nyene abantu bashikindwi barafuye bahitanywe n'igihuhusi kivanze n'umuyaga cakubuye ama leta ya Texas, Arkansas, Missouri na Mississippi yo mu manuko bwa leta z'umwe za Amerika mu mpera z'indwi turangije mu buseruko bwa Texas mu gisagara cha Dallas ho nyene hasize ubuzima abashika bane, abashika 50 barakomereka, gisiga kandi cononye ibitari bike, aho abategetsi bavuga ko ari bitigeze kuboneka. Nayo muri leta ya Mississippi, abantu barenga 2,023 cyabasize mu kizima. Ibitari ndwi n'amavuriro vyo mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya ntibigikora inyuma yaho bibomorewe mu kwezi kwa kane n'ibitero by'indege z'ubutegetsi z'nizo Burusiya igihugu somambi Kenya Siriya ivyo vyatangajwe kuri wa mungu n'abakuru b'ivyo bitaro mu karere kagenzurwa n'abarwanya leta kuva mu mwaka w'2015 ibikorwa vyo kusanura ivyo bitaro byaratanguye ariko indege za leta ziguma zica hejuru zibandanya ibitero kubwisata oni cita ku magara y'abantu OMS Siriya n'igihugu gitinyitse ku bakozi bakora mu by'amagara y'abantu.
Urakoze Aloyizi Nshuti, hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Nyarukire noneho mu Burundi abantu batanu bo muri site ya Muhanga yabateshejwe ibyabo mu ntara ya Kayanza bari mu maboko ya polisi kuva kuri uyu wa gatanu bashinjwa kwigomeka nyuma yo kwanga uwatowe kubaserukira mu kwegeranya ibirego ku mutumba mu murwi Sever ushinzwe gukora amaperereza ku mabi yabaye mu Burundi. Abo muri site ya Muhanga barega umukuru w'umutumba kuba yarashyizeho umugore we bidaciye mu matora. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye iyi nkuru.
Kuva ku munsi wa gatanu uyindwi irangiye abanyagihugu baba muri site y'abateshejwe izabo ya Muhanga mu ntara ya Kayanza ntibarabanagize n'indongozi zabo. Ishe badahuriza ko nitogwa ryubaserukira ku mutumba mu bazokwegeranya ibirego muri wa mugwi Severi jeje gutoza amabi kuvyabaye mu Burundi muri kahise no kumwanisha abarundi.
Twebwe muri site ya Muhanga ngoje fise zerekeye iki kibazo cha Severi abandi baratoy twebwe dusanga ntuze umukonseye atutwara yatoye umudamu wiwe abaye umukonseye cyo biko turazira ni iki twebwe tumaze kubona yuko yanitse umugore wiwe akarewe anoma kugira ngo azavuge ibyabaye mu gihe cy'intambara cyaduteye ikibazo tuba tuti twebwe reka dusaba ubutegetsi buri hejuru twandike ikete tuyanditse twajya tugira ingorane.
Ayo magogwa avugwa ni hagari kwa jabamwe muwo muri site ya Muhanga.
Ani bakavuga batoya bitewe nuko bavuga yuko siba bizokogwa na madamu wiwe no bashakagira ngo ubundi kumbure ko nahandi babo bari batoye ubundi. Ubwo rero hagati y'ivyo abo bavyanditse canke abo basinye harimo abafunzwe kuvuga rero ntituramenya kwa zobandanya bafungwa ntituramenya yuko bazoba ariko bagataha ntituramenya iherezo
afunzwe bangahe
abavyumise hakiri kare barahunze barabikwepa ubu hafunzwe abantu batanu n'icegera cha conseil
musanga wa komine Muhanga Raymond Sindabizera arabeshuza ivyagirizwa umukuru w'umutumba site ya Muhanga itwarigwamo aho twamwakuye ari mu rugendo yatumyesheje ko waserukiye site Muhanga mu bazokwegeranya ibirego muri Sever yaciye mu matora. Sindabizera avuga ko habaye inama ya bose umukenyezi w'umukuru w'umutumba aritoza araheza ararusha amajwi abandi. Mu bafashwe ubu bafungiwe mu gashuka komine Muhanga harimwo umukenyezi yahoze ari umukuru w'umutumba. uwo mukenyezi niwe yagirizwa kugumura abandi nkuko mustanteri wa komine Muhanga abivuga. Naho biruko bagenzi be bo muri site ya Muhanga basaba ko abafunzwe borekugwa.
Uyu mukonseye yatunaninyire tubane kuko ntatwiyumvamo ivyivyo tumutura ntanakimwe, tugasaba yuko twebwe bodo uburenganzira natwe tukitorera uwuzi imvo n'imvano n'ibindi byagenze mu ntambara zabaye.
Twifuza ko barekura hanyuma bakagirisha iyo nama bumva basaba bagiye gusaba mustanteri akabaho ubwo rusha bagatora uwo biyumvira iyo baserukira muri bene ivyo.
Raymond Sindabizera aramutswa komine ya Muhanga avuga ko bose bazorekugwa amatohoza akazobandaniriza ku mukenyezi Janine Munezero yagirizwa kugumura umutumba. Umustanteri wa komine Muhanga avuga ko uwo mukenyezi yahoze arongoye umutumba amaze no kwemera ko ariwe yagumuye abandi. Umukuru w'umugwi Severe ku rwego rw'igihugu Musenyeri Jean Louis Nahimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko intara ya Ngozi yonyene ariyo yagerageje gutora abazokwegeranya ibirego ku mitumba bisunze ibisabwa n'umugwi. Yevuze ku munsi wa kabiri w'indwi turangije mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika aho yari mu ntara ya Ngozi atanguza ibikorwa by'inyigisho. Ni mu gihezo nyigisho zari guhera mu ntara za Rumonge, Mwaro na Muramvya, intonde z'abakoze icyo gikorwa muri izo ntara zikaba zaratowemo amahinyu n'umugwi. Muri komine ya Muhanga y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba, mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tugaruke inaha muri Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yujuje iminsi ijana ku butegetsi. Amaze kugera kuki mu rwego rw'ububanyi n'amahanga? Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Peter Henlin yashyizwe mu Kinyarwanda na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abanenga Perezida Trump bavuga ko politiki ye yaranzwe no guhuzagurika kugeza ubu. Umwe mu bimena muri bo ni David Remnick, umwanditsi mukuru wa kimwe mu binyamakuru bisomwa cyane cyitwa The New Yorker. Mu nyandiko ye isesengura iyi minsi ijana aragira ati Donald Trump akeka ko ububanyi n'amahanga budakeneye abahanga. Politiki ye itesha umutwe umuntu wese uhangayikishijwe n'umutekano rusange w'isi. Undi mu banenga bikomeye ni James Goldgear, umuyobozi w'ishami ry'ububanyi n'amahanga muri kaminuza American University ya hano i Washington DC. Yabaye kandi umwe mu bari bagize inama y'ububanyi n'amahanga n'umutekano ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku gihe cya President Bill Clinton. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya Perezida Trump ni ishyano. Gusa icyo mbibonamo cyaba kizima ni uko yasanze ibyo yavugaga igihe yiyamamazaga bidashoboka. Yatangiye imirimo ye y'umukuru w'igihugu nta kintu na gito azi ku mateka na politiki zisanzweho, none amaze kumva ko agomba guhindura imitekerereze ye nko ku Burusiya cyangwa Ubushinwa. Abashima Perezida Trump babemeza ko akora neza. Uwa mbere ni umuyobozi w'ibiro bye by'umukuru w'igihugu Reince Priebus. Yabwiye Ijwi rya Amerika ati tumaze kwerekana neza umurongo tugenderaho. Abantu nka Perezida wa Siriya Bashar al-Assad babonye neza aho tugana. Ku rundi ruhande tumaze kumvikanisha neza ko tudashishikajwe no kurwana mu gihe kirambye mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ikituraje ishinga ni umutwe wa Leta ya Kiisilamu n'ibyo dukora mu Burasirazuba bwo hagati kugira ngo turengere umutekano wa hano mu gihugu cyacu imbere. Ikindi, dukorana neza n'Ubushinwa kugira ngo turangize ikibazo gikomeye cya Koreya ya Ruguru. Naho Jim Carafano, vice-president w'ikigo ndangamurage wa Trump cyitwa Trump Friendly Heritage Foundation ushinzwe ishami ry'ububanyi n'amahanga n'umutekano yabwiye ijwi rya Amerika ati politiki y'ububanyi n'amahanga ya President Trump ishingiye ku nkingi eshatu: amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati, amahoro n'umutekano muri Aziya, kurwanya kwivanga ku Burusiya mu bibazo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya President Trump yumvikanishije neza ko ibi ngibi bidashobora kubyihanganira. Karafano nawe yemera ariko ko President Trump yatangiye imirimo ye atazi iby'ububanyi n'amahanga, nyamara ngo yarabikosoye yifashisha inararibonye nka minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu general wavuye ku rugerero John Kelly, minisitiri w'ingabo z'igihugu general wavuye ku rugerero James Mattis, umujyanama we mu by'umutekano Lieutenant General Herbert McMaster, minisitiri w'ububanyi n'amahanga Rex Tillerson na minisitiri w'ubutabera Jeff Sessions. Karafano ati mbere yo gufata icyemezo, President Trump arabanza akababaza, akabatega amatwi kandi yubaha ibitekerezo byabo. Naho bamwe mu bakorana hafi na President Trump batashatse ko amazina yabatangazwa, babwiye Ijwi rya Amerika ko leta ye yerekanye ubuhanga mu bihe bikomeye. Bafata urugero rwa Siriya igihe herutse gukoresha intwaro z'uburozi n'ikibazo cya Koreya, bemeza ko leta ya Trump ibyitwaramo neza. Bavuga kandi ko President Trump ari umuntu ushyira mu gaciro, arabanza agashyira ku munzani, akareba ingaruka z'icyo agiye gukora n'ingaruka zo kwigumiraho gusa nta gikozwe. Naho President Trump umwanzuro we kubashima cyangwa kubagaya yawutanze mu kiganiro aherutse kugirana n'ikigo ntaramakuru Associated Press ati iminsi ijana sivuze iki, ni umurongo w'amafuti gusa.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radijwe rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tukomereza noneho ku makuru ya siporo n'imikino. Tuhere mu Burundi, mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Umpera z'indwi twari turangije habaye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu ryari rigeze mu cya 16 kirangiza 16e de finale mu Gifaransa. Imigwi 32 niyo iri ku rutonde. Ku munsi wa gatanu ku kibuga cikira umugano Rudoviko kwa Gasore habaye inkino zibiri. Igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe imirwi ibiri yo mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura, ariyo Delta Star na Espoir ikina mu cicaro cya kabiri. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Espoir y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Delta. Igihe cy'isaha 10 hatanye mu mitwe umugwi wa Gisirikare Muzinga na Aigle Noir w'Imakamba. Ubwo rukino rwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Iyo migwi yikoze kuri za penalty, Muzinga yinjiza 4-1 ya Aigle Noir, gutyo Muzinga isa niyamaze gukoroka mu cicaro cya kabiri, ikura mu ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Aigle Noir uri mu kibanza cya 4 mihiganwa ryo mu cicaro cya mbere. Ku munsi wa gatandatu habaye inkino 10 ku kibuga cyitira umugano Rudoviko rwa Gasore. Igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe Atletico Olympique na Muganuro yose y'Ibujumbura. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Atletico Olympique y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Muganuro. Igihe cy'isaha 10 Lydia Rideke Burundi Sport for Africa wakiri umugwi Les Envoyés mu ntara cy'Ibitoke. Lydia Rideke wahaye isomo imiyabaga ya Les Envoyés yo mu cy'Ibitoke mu kutsinda ibitsindo 11 ku busa. Le Commerce w'Ingozi watsindiwe muhira na Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi ibitsindo bitatu ku busa. Aho nyine Ingozi Message Ngozi ukina mu cicaro cya mbere watsinze Aigle Noir w'Imakamba w'imiyabaga ibitsindo bitandatu kuri kimwe. Urukino rwabereye kuri Stade Rukundo Ibuye muri Komine Mwumba. Musonga Tubigitega usanzwe uri mu cicaro cya mbere wakiriye Burundi Sport Dynamique y'Ibujumbura ukina mu cicaro cya kabiri. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Musongati y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Burundi Sport Dynamique. Muso Shuga wo mu Rutana wanganije na Youngest Team igitsindo kimwe ku kindi. Iyo migwi yikoze kuri za penalty, Muso Shuga winjiza zitatu kuri imwe ya Youngest Team. Mu Rumonge
Rumonge City wakiriye Sante Sport w'Ingozi ubwo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Rumonge City ibitsindo bibiri ku busa bwa Sante FC Ingozi ku kibuga Ibyizigiro habaye rukino ruhuza Vitaro wo mu cicaro ca mbere na Lekoko wo mu Rumonge ukina mu cicaro ca kabiri urukino rwarangiye imigwi yose inganya ubusa ku bundi iyo migwi yace yikora kuri za penalty Lekoko winjije zitanu kuri zine za Vitaro umurwi uri mu kibanza cha gatatu mu higanwa ryo mu cicaro cha mbere uba uravuye mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Ngozi City wakuye mu higanwa Top Junior w'Ubujumbura mu kutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe ni mu gihe Olympic Star w'Muyinga watsinze Santos wo muri Meri ya Bujumbura ibitsindo bine ku busa simigu ya Vitaro gusa na Aigle Noir isanzwe ikina mu cicaro cha mbere yarayikuye mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri w'Imana Standard w'Ubujumbura usanzwe ukina mu cicaro cha kabiri wakuye mu higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu Buja City umugwi wa Meri ya Bujumbura mu kutsinda igitsindo kime ku busa urukino rwa nyuma kugikombe citiri umunsi mukuru w'abakozi n'akazi hagati y'imiyabaga itarenze imyaka 15 yo mu Academy ya Aigle Noir y'Ubujumbura ni Makamba biteganijwe ko rubera mu Yinga kuri no wa mbere Ubujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Dukomereze mu Rwanda muri kumwe na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda.
Shampiyona y'umupira w'amaguru mu kicyo cya mbere mu Rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize. Imikino yarigeze ku munsi wayo wa 25. Kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Pepiniere FC bitego biri kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Espoir FC yanganyije na Etincelles FC ubusa ku busa kuri stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri stade y'Igicumbi, Gicumbi FC yatsinze Amagaju FC igitego kimwe ku busa. Rayon Sport yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri stade Ubworoherane i Musanze. Ejo ku cyumweru nanone habaye imikino ine. Kuri stade Huye i Butare, Mukura Victory Sport yatsinze Bugesera FC ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Marine FC yatsinze Kirehe FC ibitego bibiri ku busa ku kibuga cy'akarere ka Kirehe. Ku kibuga cy'Inyagatare mu ntara y'Iburasirazuba, Kiyovu Sport yatsinze Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe. Mu mukino w'ishiraniro wari utegerejwe n'abantu benshi kuri stade yo ku Kicukiro, Police FC yanganyije na APR FC igitego kimwe kuri kimwe. Innocence Ninga umutoza wa Police FC avuga ko yari yiteze kwegukana amanota 3 ariko ngo abakinnyi be bananiwe gukina umukino wa busanzwe.
Nago nishimye cyane nkuko nari nabiteganyije, nanditse ko imaje ngomba kwitwaramo neza ngo nabona amanota 3 nkabasha kugira imbere gatoya, ariko nago binkundiye mbonye inota rimwe tugabanye na APR. Ariko muri rusange abahungu banje bagijije kwitanga, ngenda bashimira nubwo ibyo nawe n'abatumye yenda atari byo twabonye, ariko umupira w'amaguru byose bibaho. Imibare yanjye navuga yuko yapfiriye mu kutubahiriza konsinye na nabahaye byo gukina imipira nkuko dusanzwe dukina. Batangiye umukino bashaka kulansa bajugunya imipira miremire, kandi abona nk'umwataka nka Mico wari uri imbere ntabwo ari umuntu wo gukina imipira miremire n'abari abadefense n'umuntu wo gukina imipira yo hasi. Batangiye rero batubahiriza konsinye nabahaye, basa nkaho bavuye mu mukino kubera yuko batakinye football yabisanzwe.
Ku ruhande rwa APR FC, umutoza Jimmy Mulisa asanga abakinnyi be bakinye neza, gusanga amahirwe yo kwegukana igikombe uyu mwaka ni makeya.
Ndishimye ubonye bakinye banjye ukuntu bakinye bitanze, twagize amokazi menshi cyane, ako nyine nitwaye koresha akubonye machi kuri yari imeze kuri njyewe mbona ari sawa. Nk'ukuntu maze iminsi mbivuga, tuzagerageza turebe ukuntu twitwara muri machi zacu zisigaye. Iby'igikombe mbona amahirwe ni make, ariko ni ugukomeza turebe ukuntu turangiza neza.
Kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino 5 kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, ku rutonde rw'agateganyo ikipe ikiri ku isonga ni Rayon Sport n'amanota 58. Mwanya wa kabiri hari APR FC na manota 51. Ikipe ya gatatu ni Police FC ifite amanota 48. Ku mwanya wa kane turahasanga AS Kigali na manota 47. Bugesera FC ikaza ya gatanu na manota 39. Ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 38. Ya karindwi ni Espoir FC na manota 38. Ku mwanya wa munani hari Etincelles FC na manota 31. Mukura Victory Sport ni ya cyenda ikagira amanota 29. Ikipe ya cumi ni Kirehe FC ifite amanota 28. Sunrise ni ya 11 n'amanota 27. Ikipe ya 12 ni Amagaju n'amanota 26. Kiyovu Sport ni ya 13 ikagira amanota 25. Ikipe ya 14 ni Marine FC ifite amanota 23. Gicumbi FC iza ku mwanya wa 15 n'amanota 21. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepinieri FC ifite amanota 12 n'umwenda w'ibitego 26. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, ubu tugiye kubageza ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu mpera z'ukwezi kwa kane mu mwaka uheze, Leta y'igihugu cya Arabia Saudite kubera ibiciro by'ibitoro biri hasi yatanguye kurondera amasoko ntanganguva atandukanye umuntu aretse ibitoro icyo gihugu cyari gisanzwe cimbura. Icyo gihugu cyashizeho umugambi cyise Vision 2030 ugenewe kugabanya ukuzera gusa ku bitoro no gutuma ubutunzi bufatira ku kintu kimwe gusa. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson amenyesha ko bashigikiye umugambi w'igihugu cya Arabia Saudite wo mu mwaka w'2030 urondera guhindura ubutunzi bw'icyo gihugu n'uburyo abanyagihugu babaho. Ivyo yabitangarije mu nama iherutse guhuza abayobozi b'amasosiyete yo muri Amerika na Arabia Saudite i Washington. Tillerson avuga ko biyemeje cyane cyane gukomeza uruhara rw'abafasoni mu masosiyete y'ubudandaji mu kuva ku bice 22% rugashika ku bice 30%, kongereza uruhara rw'igisata cy'abikorera ku giti cyabo mu butunzi bw'igihugu mu kuva ku bice 40% gushika ku bice 65%, kongereza uruhara rw'ibidandazwa bishoregwa hanze atari bitoro mu kuva ku bice 16% gushika ku bice 50% by'ubutunzi bw'igihugu, hamwe no gukomeza ibisata by'indero n'amagara y'abantu biciye mu gushira imitahe muri ivyo bisata. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko Amerika ishobora gufasha Arabia Saudite muri ako kigoro. Amenyesha ko kugira Arabia Saudite ishike ku migambi yayo igisata cy'abikorera ku giti cyabo gitegerezwa gufashwa na Leta. Atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko Leta ya Arabia Saudite itegerezwa kubona ko amategeko yubahirijwe mu vyerekeye amasezerano ajanye n'ubudandaji, amasoko ya Leta agatangirwa habona no gukingira uburenganzira bw'abatoye ubuhinga bwabo ubwa mbere, hamwe no kwihutisha ikiringo cyo kwandikisha no gushyiraho amashyirahamwe y'ubudandaji muri Arabia Saudite. Leta ya Amerika iriteguriye gufasha Arabia Saudite mu kigoro kayo, harimo gufasha ugukorana hagati y'abagwizatunga b'Abanyamerika n'abagwizatunga bo muri Arabia Saudite. Igisata cy'abikorera utwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizwi ko cyagize uruhara rukomeye mu iterambere mu buhinga bwa none bugezwe ko no gukora ibidandazwa bimeze neza cyane. Ugukorana mu by'ubutunzi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite bifitiye kamaro impande zose. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko mu gihe amasosiyete yo muri Amerika ashize imitahe mu butunzi bw'igihugu cya Arabia Saudite, impande zose zihakura inyungu. Avuga ko bituma ubuzi buboneka muri Amerika mu gihe abagwizatunga bo mu karere k'Abarabu baronka abagwizatunga bakomeye bakorana nabo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, wadufashije gushyiramo ibiganiro ni Fatuma Karara Animasi, amakuru umwe yagejweho na Aloys Bigirimana, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.